な。
Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no munsi ni tariki 17 z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'ibihumbi bibiri na 17 ni wa mwanya Ijwi ya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio Indwi Washington DC kumusi wa Mungu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'ugwaruka. Bega umugwi w'ugwaruka mu ntara ya Gitega mu Burundi gwari rwugarijwe n'ubushomeri rugahitamo kwiyungunganya mu gutangura umugambi wo guhingura no gucuruza amasabuni inyuma ya mezi atandatu ibintu byifashe gute. Hoba hari inzitizi bari ko bahura nazo mu bikorwa byabo by'ubudandaji. Impanuro kuri bagenzi babo nizihe kuri ibyo bibazo n'ibindi mu ntumbero yo gufasha ugwaruka kubandanya kugerageza kwiteza imbere nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cerekeye ugwaruka cy'uyu munsi. Reka kazoza rero kugwaruka kazoza kejo turabararitse muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi. Tubibutse numero yacu ni 1 202 4 4 1 9 9 3 1. Kaze mwese
muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jendi mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko tubabwiye mu kanya gaheze muri kumwe na Oriane Tangishaka aho tujye kuganira ku bibazo byerekeye ugwaruka. Mbega umugwi w'ugwaruka mu ntara ya Gitega mu Burundi gwari rwugarijwe n'ubushomeri rugahitamo kwiyungunganya mu gutangura umugambi wo guhingura no gucuruza amasabuni inyuma ya mezi atandatu ibintu byifashe gute. Hoba hari inzitizi bari ko bahura nazo mu bikorwa byabo by'ubudandaji. Impanuro kuri bagenzi babo nizihe kuri ivyo bibazo n'ibindi rero mu ntumbero yo gufasha ugwaruka kubandanya kugerageza kwiteza imbere nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga muri aka kanya. Twatumye rero Innocent Nshimirimana umwe mu batanguje uwo mugambi wo guhingura no kugurisha amasabuni atubwira uko ibikorwa byifashe muri iki gihe n'ibindi bikorwa n'imigambi yabo muri iki gihe mu gihe ubwo budandaji bwaba bumaze igihe bwaratanguye. Niwe dufise mu kiganiro cy'uyu munsi Innocent Nshimirimana, ndaguhaye ikaze muri kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Inosama kuri iyi minsi urudandazwa rw'isabuni rwifashe gute muri iki gihe bimeze gute?
Mino minsi novuga ko urudandazwa rw'amasabuni rutifashe neza. Bwa mbere tugifise proje yacu tuge turakora twagiye turagira intambamyi nyinshi cyane rwose. Zimwe zatumye mbere dushika no ku ngingo ngira yo kuba turatenyenya mu gukora. Ivyo navyo rero bwa mbere turiko turagira proje twarashingiye ku biciro tubaze kuraba ku isoko ibiciro by'ibikoresho dukoresha ku isoko dukoresha kugira ngo duhingure amasabuni. Ivyo navyo nari nabivuze bwa mbere ni ibintu bijyanye n'amavuta y'imise hamwe n'amaside. Rero ku biciro by'ubwa mbere twari dufise kukungere tutwarabonye ngere bigugwa tukatubona kungere tuzokunguka naduhaye ingufu zo gutangura. Mugabo rero tumaze gutangura harabaye intambamyi nyuma y'amezi atatu amezi atatu ya mbere zameze neza mugaye nyuma y'amezi atatu yakurikiye numva ko habaho hiyongereye kuba intambara nyinini inya ifatiye kuduga ku biciro by'ibyo dukoresha
ibiciro none byaduze ku rugero rungana gute mbere mutanguye byagugwa gute amavuta y'imise cyangwa ya maside mwakoresha yagugwa gute
nk'akarorero nk'acide twa acide bwa mbere agafuko ka kilo 25 kagugwa ibihumbi 64 mugabo ubuhunye kageze kadushikira hagite ka kari ku 90
nakuvuga ko hiyongeye ko amahera atari make
n'amafaranga menshi amavuta nayo twakoresha nayo nyene mwaye amezi atatu ya nyuma yaraduze cyane ayavuye ku bihumbi bibiri aza ku bihumbi bibiri n'300 ikiro kimwe ibyo rero ibyo nibyo nibyo cyane cyane twaragerageje kuraba ukungene ibiciro yuko tugabanya isabuni cyangwa turaba ukungene twogerageza kujyana n'igihe turimwo ariko hageze igihe harabaho bitagenda neza
no kuvuga ko hari intambanyi ataco mushora kuzihindura ko zitavuye kuri mwebwe ariko ibikorwa muri rusange byagenda neza mwarahingura amasabune akwiye abakiriya bari bakeneye byose byari byagenda neza uretse ko ibiciro byagumye biduga
ubundi vraiment amezi atatu ya mbere twarabona yuko ibiciro twarose inyungu kubera ushobora kuriha inzu upanze ama ukama wewe ubwawe ukifungurira umunsi wose hamukaronka benefice na yamakeya wamaze gukuramo byose urumva uravuga ko uri kurakora urucuruzi
none muri ibyo bikogwa na bagenzi bawe mwatangiye gucika intege kumbure mutangiye kubona acide itangiye kuzimba ija ku 2028 birenga byayo mwahoramo ibigura mwiyumva mumeze gute mwaracitse intege mwatangiye kwiyumvira gute mubonye urudandazo rwanyu rutari kurugenda nkuko mwabyifuza
bwa mbere twese twaragerageza mwese akagwana yerekana ukungene twokunguka wunde karekana ati mwacitse intege wunde akavuga ati oya reka tugabanye sabone tugire ntoya mugabo umwe niwe kasirime tugabanye sabone tugire ntoya mugabo twaradusanga hariho abandi bantu badutanze bakoze imigambi kuva bakiri batoya nka busanga bafise imirima y'ibigazi bakaba bafise n'imashini zisi y'amavuta bakaba bafise n'izine ikora amasabune nyene urumva isabune y'uwo muntu ku isoko izima isubi y'iwawe uwo nawe ugabanya akaba afise isabune nini inya ku buryo ahigitega abandi bazanye bahandi twasanga bafise isabune nini mugati tukaraba dutora ko usanga ari abantu ba kera cyane bamaze kuba abantu bagusa bafise
uburyo bwinshi
bafise uburyo bwinshi
none muri uko kubona ibintu biri ko bigenda gutyo nk'abagenzi banyu bari kubarabumviriza bokora iki mwe mwahavuye mukora iki muri iki gihe byifashe gute mugiye gukora iki
twebwe muri iki gihe nitwicaye sabone tuyumvira kubera muri kumwe musu murenga babiri cyangwa batatu ntimushobora gucika intege mwese ahubwo mugomba murondera ukungene mwumva mworengera intambamyi imwe kumurahura nazo twaragumye twiga aho turi ibindi bintu dushobora gukora byotuma tuguma dutera imbere kubera twaguma turaba n'igihe cyoba kigezweho aha muntu yokorera kikaronka abakiriye turaraba rero twandika proje tukaturandika tukaraba kiyizokunguka rero twaciye tugira turavuga duti reka tuje kuraba ku isoko aha muri byo Gitega cyangwa imicungaro hose turabe ikindi kintu twokora tuzanira amahera kandi kikaronka abakiriye turajya hamwe turavuga duti tutarashika imbere inyuma y'uko twinjira mu buhombe reka umutahe turashobora guhagarikira kubanza gutenyenya amavuta kugira ngo turindire kubi amavuta imvura iguye akona gukoroka bityo bigukoroka twe tuvuga duti twe turakora uwundi mugambi twa turiyumvira umugambi wo gukora ibifungurwa by'ibikoko
umugambi mwawe utanguye gute wifashe gute wowe uri kugenda gute
umugambi tugaturabona ko amazina by'amasaba n'ibyo kubiranka twagumye turaba kugene tukora n'ukungene tworoha bakiriye ama turafata intumbero urabona ko amafaranga inyungu bwa mbere tukijyanditse inyungu tuyibona turazi ihungene turangwa n'ingene twocuruza turabona duti ibi byoza na karusho turaze ibinye ibi turiko turakora
none ngaha mu ntara ya Gitega mwabonye yuko abantu bagurisha imfungurwa z'ibikoko cyane barazigura cyane
ego barabigura kubera twararaze abantu babiri batatu babikora turagerageza kuraba kandi uraze muri rusange ni ntara irimo abantu borora irimo aborozi b'ibikoko bitandukanye ubona yuko n'abo bantu nabo nyene abakiriye babafise kandi ari bakeya kandi natushavuga ati hamwe twofata ku rundi ruhande bitandukanye n'ubwo baba ariko baja ku rundi ruhande rwo hari iwacu tubona yuko abakiriye bacu batosa n'abahanyu tuba abakiriye bandi
birumvikana ko ubwambi w'isabune mubaye murawushira haruhande gushikaho ibiciro bisubira kukamanuka ntimwawutaye umutahe wanyu muracyawufise ntimwawupfishije ubusa ubu mwatanguye umugambi wo kugurisha imfungurwa z'ibikoko z'ibitungwa nibihe bitungwa mugurisha mubona mufise abakiriya cyane muri iki gihe muri ko murabigurisha
nk'ubu mwe ne minsi nabonye yuko abakiriye bintu zenya ba bibi ibitungwa z'inka ariho batwara byinshi batwara kubera batwara mu mifuko urabona yuko aborozi bino bisabona ko batanga gushorera kubera mino minsi mikeya urabona yuko baza bagatora ibiro 30 yo ijana urabona yuko aborozi bahari
urakoze cyane rwose ino Sanshimirimana ku mpanuro n'umugambi wanyu mugenda murashikiriza kumbure bishobora gutera intege bagenzi banyu bariko bariyumvira kuja mu rudandazwa rw'ibintu bitandukanye kubaha ubwenge bwo kugira ngo nabo nyine bagerageze kwiteza imbere nk'uko bizi kino kiganiro k'ijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika twararitse ugwaruka cyane cyane ruhamagare rushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri nka bamwebwe mwafashe ingingo y'ugutangura kurondera ubuzima mutarinze kurindira ubuzi kumbure buva muri leta n'ahandi nishaka aho murikura reka tuje ku murongo nabo nyine twumve ibibazo n'ivyumviro vyabo duhere kuri Aaron wiriwe neza murahura komeye duhamagaye uri he
turashima kabisa ndi mu ntara ya Muhinga muri komine ya Gashiho
duga ku ijambo Aaron
mu bisanzwe abo kuva bagitangura ishyirahamwe mwarigeze kubitubwira twari twabikurikiraniye hafi natwebwe aho turi ntitwicaye ari usanga kigo kibagira ibintu by'amashyirahamwe tubwira turabe ko twakwiyungunganya ariko turiko turabiraba ingorane dukunda guhura nazo utusanga muri leta bacumva ngo uri kurashinga ishyirahamwe usanga amakori ari menshi ubiravye rero nko ku bantu b'ibishomeri utusanga uburyo bariko barasaba budokunda ubwa mbere kubwira turonke imitahe ni ingurane tinda gusaba ku bantu tubona babishoboye tugize mu gishaba katwizere bagira wagenda ugatangura proje y'iwawe ugasanga amakuri ava muri leta ni menshi cyane gusa nk'uwo mugambi abo bo bakoze n'umugambi ushimishije kandi numva ko nabo nyine babatwaye uburyo bwinshi kandi numva uzotseba utera n'imbere abantu nabo nyine baronka nk'umusaruro ukwiye twebwe rero nk'abantu b'ishomeri tubaye twagize hamwe tukajya hamwe bibaye byiza nka leta ikivuga ati kuri ibintu by'ibishomeri bakagabanya ibintu bijyanye n'amakori cyane mu gihe babonye bagize hamwe ikanabafasha ikabafata mu mugongo ikabaterera
murakoze cyane rwose Aaron ku cyumviro cyawe reka tubandanye ku murongo twakire Gideon uratwumva alo Gideon
ndabumva
Varimo induru nyinshi muri telefone yawe kumbure wo kwegera hano.
Ni imvura
uduhamagaye uri.
Nda ku mutanganoro.
Mutanganoro.
Ego. Mu gihosha mutanganoro gihosha.
Ndahazi ndahabona neza. Ku mutanga uretse akavura.
Twebwe turashima abantu kongene biyungunganije. Wana kwebwe nk'iyaba musanzwe twari dufise uburyo nta bashomeri bobayeho kubera nta muntu yobaho adakora kuko ubuzima bwo kuri iyi si umuntu arakwiye kuba mwari uko ariko arakora kuko muri iki gihe umuntu arashobora kwiga mugasanga ubuzima bwo kugira habeho dasanga kati karagoye utarose rero abantu mwiyungunganya hamwe kugira ngo mushobore kuronka icyo mukora ni ba abandi usanga birirwa kumarigara ugasanga nta buzi bafise mugabo mu gihe murose abo mwiyungunganya hamwe byari byoroshye yuko muca muja mwa mashyirahamwe mugashobora kwiteza imbere hanyuma nka twebwe jewe musanze ni mukozi wo mu nzu mugabo rero ndavye ishyirahamwe ndimwo naryo nyene yadusaba amakori kandi naryo nyene nubwo leta na leta yadusaba nkabasaba yuko ahubwo leta na twebwe yoduha iki imusanzwe agateka k'abakozi bo mu nzu kuko uno munsi twebwe dusa nk'uko tutazwi kandi turi abakozi benshi bagize igihugu nko ku isi yose
wosaba none leta ikabigiramo ubuhe buryo kuri wewe akarorero wotanga kugira ngo babafashe
kugira ngo uno munsi nka twebwe abakozi bo mu nzu usanga ata mukozi wo mu nzu ashobora kuvuga ngo ya pansiyoni wewe nimba wewe amagara abagukitse ututahuko nimba umuntu mukoresha muzamwarakoranye n'imyaka 50 ntabwo uvuga ngo aragutekerera nkahujya ku bandi bakozi baba bakora ubundi buzi basaba amakontra bigakunda
rero kuri wewe usaba yuko hoba nk'amategeko abagenga ku rwego rw'igihugu
amategeko atugenga twahere twamaze igihe turisaba mugabo muri leta sinzi aho bipfira twebwe natwe ko tuma mugabo tuyihaye makori natwe mugabo twagira amategeko atugenga nk'abandi bakozi basanzwe bakora bahurikiye mu yandi mashyirahamwe
birumvikana
ishyirahamwe duhurikiyemo ni iry'umuntu yigenga niryo umuntu yigenga nawe rero mugabo uko ashatse niko adukoresha ntabyo kuvuga ngo we nguranka cyanye wewe avuze titanga amakora ya mu buri kwezi buri mwaka uyatanga uko nyine mugore twa dubise natwe ishyirahamwe tuvuga ati natwe dukurikiza amategeko y'abigenga nk'abandi twogera natwe akarushe
byose biva muri uko kwiyungunganya
icyo nsaba rero n'abandi bashomeri mu isanzwe nk'ubu urabona abantu bariga kera bavuga ati umwuga w'abakozi wo mu nzu ni uw'abantu batize mugabo muri kino gihe urabye nka jewe ndabimazemo nk'imyaka ishyira nk'umunani nkora ako kazi nsanga duhuriramo n'abantu benshi batandukanye hirya no hino bafite amadipolome ubu hagezaho n'abafite za kaminuza duhuriraho nicyo bituma rero umuntu arabye nk'iyi gihe naryo ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu ryari rikwiye kujya mu nama nshingamateka tukagira abantu natwe baduserukira mu nama nshingamateka kuko natwe turi benshi mu gihugu cyose ngira no hanze abakozi bo mu nzu kuba tudavuze itegeko ritugenga ntibyari byiza
byose bizova mu ko kujya inama muri ayo mashyirahamwe musanzwe murimwo kugira ngo amategeko afatwe ingingo zifatwe urumva ni ukuguma muri ayo mashyirahamwe murimwo nico no guhanura hama mukiyumvira ukuntu mwoshikira inama nshingamateka ikabaserukira murakoze cyane Gideon reka duha karyo Innocent Nshimirimana agira icyo ashikirije ku byo Aaron na Gideo bavuze ariko Aaron muri make yavuze ku bijyanye n'ukuntu hari inzitizi nk'amakori twaregeze kubiganira mu kiganiro giheruka ingene mwari mufise intambanyi z'amakori Innocent hari icyo abategetsi barabivuga ko byo kugabanya amakori ubunye byifashe gute biracyari kwa kundi
muri rusange nk'uko bwa mbere twabisabye duti birakwiye yuko kuko uwo Aaron yakibagize ati birakwiye yuko umuntu w'igishomeri yari umunyeshuri bishyitse agaze hanze akabura akazi akingunganya leta yogira umugambi wo kubakurira ko amakori nk'amezi atatu ya mbere cyangwa nko kubaha ikiringo nubwo itoba yabaterereye urumva gukibatoho gukitoza niko ari minsi ya mbere urumva nabyo nyine biravuna na twebwe iyo ngwara ni ubwa mbere twarayigize kuko nibaza yuko bwa mbere twabivuze ko bacye baduharuriye amafaranga turiha kandi bakadufata nk'ihinguriro natwe byaradushyira intege kwera igatoya
ariko urumva icyo kiracyari kibazo izindi nzitizi uretse amakori kumbure nk'uko muri ko muravuga ku iradiyo kumbure abo mu nzego za leta barabyumva bagashobora kwiga ibi bibazo izindi nzitizi muba mufise nazo nyene muhura nazo uretse amakori n'inkizi
inzitizi cyane cyane ziri huno munsi nuko kuntu ibiciro by'ibintu biduga cyangwa bikabura mu mwo mugambe maze gushira umutaye hamwe mugasangira umutaye muri hamwe hama mufise umugambi hama bikanze bikabadugira ko mudatutundi mugambi mucha muhindurira mu kugira ngo mubandanye mubaho urumva nayo nyene ni indizi zikomeye ishobora gutuma mutandukana kubera nka twebwe akarorero byara hatwe gushika yaho cyo kwiyumvira kubana mugambo tugira ibyumviro ati dusimbize undi mugambi ko dufite n'indi project turabye indi project yacu igerageze tugira ama project menshi kugira ngo tuze turasimbize zitizi bijyanye no kuduka kubiciro
birumvikana kandi ni icyumviro ciza cyane kuta camucika intege ariko mukagumana umutahe wanyu ntimupfishe ubusa mukabandanya mugerageza kuri wa mutahe nyene cyane cyane ko numva we nabagenzi ba musa n'abantu mwumvikana cyane nibaza ko hazogira ikivuye mu gikomeye reka tubandanye ku murongo twumve nabagenzi bawe ibibazo n'ivyumviro bafise tubandanye kuri Claver uratwumva
ndagumva
amahoro neza
amahoro cyane
ikibazo cyangwa icyumviro
nagira mumbarize uwo inosa undi batangura iyo proje yabo baba batangura bafite bije ingana gute nk'amafaranga angahe cyangwa batangura ari bangahe ari bangahe cyane ubu baba bafite gahunda yo kwinjizamo abandi muri asosiasiyo yabo
guma ku murongo Clave akumbure muganire na inosakanya gato inosa mu mugambi wanyu warigeze kwisigura ariko batakurikiranye kiriya kiganiro cyangwa abatabyibuka mwatanguje amafaranga ngahe Clave akumbura ashobora kuba afise umutahe ashaka kubongereza mugakorana umuntu yinjira gute
ok twebwe twatanguye dufise umutahe w'ibihumbi amajana umunani hama rero umutahe turawushyira hamwe hama amajana umunani twarabona yuko dushobora kuba gukora tukabona n'inyungu kandi nk'uko twari nabivuze amezi atatu ya mbere twarabonye inyungu ntabwo twakoze duhomba amezi atatu ya mbere kandi twarabona ko twunguka ubundi twebwe twifuza kuba bakira kubera imigambi dufise imigambi dushaka gukorera hamwe hamwe mfete turose undi ajemwo twongereza umutahe hama tukaduza ibyo turangura kugira ngo n'inyungu niho yongerekane nibaza yuko no muteri intege hamwe afite umutahe twebwe turanafite iyi proje yacu yo guhingura ibifungurwa niyo sabune tubanje kuba turarindira nibaza ko hamwe turonka uwundi ajamwo yozana umutahe kandi nawe yokurikirana akabona inyungu akabona uko bigenze turafise mbere turifuza ko ibi byungutse tutanguza proje nayo y'intuzenya yo gukora ubuyi uri kuvuga ubu farine kompo bayita farine kompo ubuyi nziza rwose ishobora kuba ari nziza cyane rwose ni kuko yuko kushobora kuronka abakane nayo nyine tumaze kubona ko ngaho igitega tuba nk'abakire bayo kubera tumaze kubona amasoko yayo n'iyihari urabona ko twebwe dufite ibyo twokora kurenza kugira ngo iwacu yemerwe cyane ni kuko yuko asizemo umutahe ni kuko yuko twokora byinshi
Claver tukimufese ku murongo Claver ubona ugwaruka gwijukiye kwinjira mu yindi migambi y'abandi bakifatanya nabo canke bobo bijukiye abuzi bijukiye gutangura imigambi yabo bonyene ubona wo kwinjira mu mugambi nk'uwa ba inosa
eje no winjira ngo cyane nawe turi tege twabo bese abacomeye barahari ari bese cyane kandi nabo na ushoboza fize ariko bacati babonye ubuntu ukuntu bokwinjiramo no mu proje nk'iyo ndazi yokunda bojyamo
urakoze cyane Claver urakoze inosa none nka Claver cyangwa abandi umwo basaba nkangahe kugira ngo binjire mu mugambi wanyu kandi baterere ku buryo ko nabo botangura kubona inyungu mu mezi make
umva umuntu umugira mukorane uramwereka amafaranga dufise hama tukamwereka tukamuha umuco w'ibyo dufite byose tukamwereka mbere n'ingene tuzatu kunguka amamaze gushima tamwereka umutayo twashyizemo hama nawe akaraba yuko uhuye n'ibyo dufise amamaze kuraba tukamwereka mbere n'umugambi w'imbere tuzokora mu minsi hama nawe akavuga ati ndashima cyangwa sishima bimaze ko onye cyaba n'ikiganiro cya yatwegereye turi kumwe byavyiza
Murakoze cyane. Katubandanye ku murongo twakire Anise wirewe neza.
Mirewe.
Uduhamagaye.
Ama ndabamagaye ndi Bujumbura mu Nyakabiga. Ama nagomba manze ndamubwire ko mu bisanzwe ngiye mu kiganiro yari yarigeze kugira kuri ibyo bya Amerika na nacyumvirije umugambi bari batangwe amasabune nari nawushimye ariko kubona basa n'ababivuyemo nazo nyine biratuma urundi rwaruka rushobora gucika intege na cyane cyane ko bashaka kuba bategera abantu bamenyereye ibintu bya marketing kugira ngo bafashe kuko ibiciro biduze turabona yuko amasabune yagumye atsirikira muri quartier abantu benshi barakoresha amasabune ariko byari kuba byiza cyangwa ibyo babyiza bawubandanije kuko imigambi ya mbere utangwe gukora imigambi ni ngombwa ngo ihombe ariko ugumiza ko hano ikindi nacyo nagomba ni nk'intererano urabona yuko mu Burundi twe turafise ikibazo ariko umuntu atakwita ikibazo kera umubyeyi yagusohoye abonye uri umusore yaragusohora agusoza itongo hama ukabandanya uririmba ariko uno munsi nka leta y'u Burundi iradutangira ibintu byinshi urabya amakaye ibindi kutura abarimu kutura siransi kugira ngo twige rero umuntu amaze kuronka diplome byari byiza yuko aca arifata nk'itongo ngendanwa kugira ngo agende mu buzima busanzwe kuko twe hariya mu mitumba ariya tuva hari ikibazo yuko ubonye byanse yuko ahantu ushobora kurongera amafaranga urashobora kwimuka ukajya ahandi mu bundi buzima kanaka bikagenda neza rero tworaba ukuntu umuntu aronse diplome kuyikamisha hama leta imugomwe akazi itamugomwe akabandanya abeshaho yibeshaho yongera abeshaho n'umuryango hama ikindi nacyo ugaruka bw'u Burundi turakwiye ko dukura mu mutwe y'uko leta ariyo izoduha akazi kuko akazi karashobora kuboneka cyangwa ntikaboneke ariko umuntu yamba imana yamushyize ahantu umuntu amudandariza amata namenye gukora amata amenye gukora ikivuguto amenye kugira ifyufyu hama acike umuhinga nawe ategura kafetariya ahandi cyangwa ariko aradandaza ibiharage agende adandaza ibiharage amenye kurangura amenye no kudandaza hama atagenda ubundi muri ibyo nyene umuntu yamuhaye akazi ni kuvuga yuko icyo kintu mu cyose uri kurakora uri kugira experience umuntu yoce yasakira aho nyine kugira ngo ubuzima buce bubananiza aho nyine hama leta akazi kabonetse kagaguha katabonetse ukabananya wihanganye mugabo utagoza byose ababyeyi uticaye kumuhira utanabafasha no kurima wibaza yuko leta izoguha akazi hama bigaca bigenda neza. Murakoze.
Urakoze cyane gose Yanise ku mpanuro nziza n'ibyumviro byiza cyane. Reka tubandanye twakire na Ezekiel mbere ko duha ijambo Inoso. Ezekiel wiriwe neza.
Wiriwe neza.
Duga ku ijambo.
Ikibazo nashaka kubabaza. Hariho n'intererano. Intererano ya mbere nashaka ndabatera inkuru kuri uwo mugambi mwiza bari barihinduriye nk'urwaruka rukiriye ruratega amashuri rugiye ngo ruzorindira ko leta iruha akazi hama icya mbere nashaka kubabaza mbega iyo bya mbere bari batangwe zo gukora amasabune icyatumye babihagarika kwabaye kutabona inyungu cyangwa kwabaye ukubihagarika kwabo n'ahandi maproje bashobora gukora akabazanira inyungu gusumba hama ikibazo cyanjye kigira kabiri mbega none ko yisunze aho barize mu kugira umugambi wabo baribuka urundi rwaruka rwaciye ku ntebe y'ishuri ngo numara amashuri kuko mu masosiyete menshi cyangwa mu mashyirahamwe menshi usanga abakozi bato bakenewe bakibuka bagenzi babo batashoboye kugira amahirwe yo kurangiza amashuri bakabaha ubuzi buto buto hama ibyo nashaka ko nkishyura nziza cyangwa nkishyura brevite kuko aho ndi ishobora kuronkera kugira ngo nkurikirane nyinshi kuko aho ndi itatanira icyo nshobora gufata sindayumva.
Urakoze cyane gose Ezekiel ku bibazo byawe n'intererano. Innocent urumva Anise wewe yashikije ibyumviro byinshi kandi byiza cyane yabajije ati mbega nti uko kuba murahagaritse umugambi wanyu ko bamwe bibaza ko mwahagaritse burundu ariko bari bavuze ko mwahagaritse akanya gato ati kumbe ni mwa mwagize probleme ya marketing niko yabyise probleme y'ukwimenyekanisha y'ukugira urudandazwa rwanyu ngo rutere imbere mu buryo bwo kumenyekanishwa avuga ati nimugume ko nimwoyita burundu uwo mugambi wanyu yanavuze n'ibindi byerekeye ugukamisha diplome ukugerageza gukuramwo ikintu cy'umumaro muri diplome abantu baba baronse batarenze kurindira akazi kavuye muri leta kuri cyo cerekeye kwimenyekanisha cha marketing bukivuga kwiki
zene nibaza yuko ku bintu byerekeye n'abakiriye vraiment nitubere tugira ikibazo n'umunsi n'umwe abakiriye kwa dufite beshi kandi baradukunda cyane kandi se bonezacu barazikunda cyane nubunye bakiriye ngo batubwire ati nimusubire twabwire ati twebwe cyane cyane cyatumye duhagarika se kubera abakiriye vraiment abakiriye ni beshi kandi mise dukoze paro nk'abakiriye kandi bigahera neza vraiment kandi mise mikeye gusa igituma cyaduhaye cyumviro cyo kubanza gutenyenya nuko ajye buri gihe yuri kurakora urucuruzwa iyo umucuruza umutaye n'ikintu cya mbere kwe kuronka rero umuntu mutaye kwe kuronka mukabona yuko iyo byakoreje mu kurangura no mu gucuruza ukuye ugasanga byose birangana umva wa wari kintu gatanga byose birangana ucubona yuko urucuruzwa rutari kurunguka umwanya wose ushaka guhomba nicyo gituma mu gifaransa bavuga ngo prix d'achat égal prix de vente urumva aho wonye benefice ni zero bisigura yuko naho ufite abakiriye clientele vraiment turayifise ni ukuvuga yuko gusa twebwe twarabye turabye imbere tujye turakora dukurayo ayo twasizeyo nayo kuri hinzu turabye ati none ko bitorerwa naho kubaho kandi uyu mugambi waje tureza kutubeshaho ugasa dusanga itari kutubeshaho ni uko amavuta yokora gatoya amavuta birakoroke ni uko imvura igwa ati rero ko imvura itaragwa kugira dushobore kuronka inyungu dushaka ko iyo ukoze umugambi uba ukeneye inyungu nto cyane rwose atatinda kugufasha uba ukeneye n'imiburiburi gutungwa n'uwo mwuga ukabona ibintu bikuru bikuru ukeneye ubifise hama mugabo mu gihe umaze kubona yuko hariho ibibura hariho ibyo ukenera wateza gukuronka udafise hama ukabona ko uwo hamwe wokurikira nacyo wonka ibyo bindi bintu tubaza ko atambamye n'imwe bituma nta mbere none namuhanura ko ukoze umugambi nk'uwizitaho cyane rwose mushike yawe wemere ugahomba ni ukubera abakiriya bagukunda cyangwa ngo ugume wizigikiriye mu gihe utabona ko hari icyo ukumariye
impanuro zihambaye cyane rwose Innocent nk'uko twari twabivuze twahamagaye Innocent Nshimirimana kubera ni umwe mu rwaruka nawe nyene yafashe intambwe kumwe na bagenzi biwe baratangura umugambi barawukurikiza uko bari bawanditse ko bari bashize hasi bariyumvira bati ni igiki cyo twungukira kandi baragikora rero ivyo ari karavuga bijanye na nico twovuga experience kugira ngo urwaruka rumwumva rutegere neza ibijanye no gutangura umugambi bikurikira n'ingingo umuntu agenda arafata uko ibihe bigenda birahinduka yavuze yuko atagushira uwo mugambi ngo bawute hasi ariko bawushize haruhande baba bariyumviriye ubundi mugambi wo kugurisha ivyo kurya by'ibikoko ivyo kurya by'ibitungwa kandi Innocent akatubwira ko muri iki gihe uwo mugambi usa n'uri kuratera imbere usa n'uri kurunguka ni ikintu cyiza cyane cyerekana ko umuntu adacacika intege ariko akabandanya arondera ubuzima arondera kwiteza imbere Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ikindi kibazo kumbure cyangwa icyumviro cya Ezekiel yari yashikirije cyerekeye ayandima iyo yindi programme mwaba mwafashe yibaza ko kubara kubera mwayibonyemo amafaranga menshi siko byagenze nuko uwo wundi mugambi nkuko tuvyumvise ubivuze utari kuragenda nkuko mwavyifuje
ego kuko maze kubona yuko umufuko wa aseda wa urimo 25 umbe ku 34 ukaja ku 90 urumva muri rusange inyungu yasa nk'iyo nyene na inyungu asamera nk'ayaduze kandi nibindi biduze nibaza yuko atari kwa faru twabonye amafaranga me ngo mu bitoro mu muze bifungwa by'ibikoko ya abanambana gatoya ahubwo ahubwo riho bagombye kuko nakivuze ko mutari kinzo y'ikoronka uyu mutari kinzo y'ikoronka uteza gukucunga kugira ngo ntungu ntugutakarane kubera namubwiye maze kugira pridash igare pridovante ahonye nuburikura curuza utegerezwa kugira ikindi kintu hindurako
birumvikana urakoze cyane tubandanye ku murongo twakire Peniel mwiriwe neza
mwiriwe neza n'amahoro
amahoro cyumviro cyangwa ikibazo
ya
ikiyumviro cyangwa ikibazo
ikibazo mbona kubera twe tuguma tugira amaprobleme bamwe tukabura bamwe bakabura ubuzi abandi bagatamuhira twumva icyo biva kopena
kubijyanye n'iki kubijyanye no kugerageza kwiyungunganya
kubijyanye n'igishure
n'umunsi tuko tuganira ahanini kubijyanye no gutangura imigambi kugira mwiteze imbere nk'ugwaruka bimwe mu bibazo none wewe ndumva kushobora kuba urwaruka hari ibibazo ubona byo kugerageza kwiyungunganya gutangura umugambi umuntu yiteza imbere nk'urwaruka ubivuga kwiki
bo kimwe cyonyine twebwe urwaruka nuko twoza hamwe frema tukagira amasosiyasiyo kugira ngo dutegerezwe gukora kugira turonke ikintu kidufasha hamwe tutagize amasosiyasiyo nta kintu twovamo
mu association muhungukira mwiki cyane cyane ku muntu ashobora kuba yibaza ati mbega muri association noja gukora iki nokora iki muri association ni giki cyane cyane mubona mwunguka
bo tugira association y'ubu ya commerce bo tukajya hamwe tukagira ubudanda gihama tugize ubudanda gihama tukaronka ikidufasha tukaronka n'amafaranga tugura agasabune
urakoze cyane Peniel reka twakire ku murongo na Leo Cargo. Leo Cargo wiriwe neza.
Kwishwi rya Amerika muranyumva neza.
Turakumva ariko nibaza ko nawe uri mu kavura nkako mugenzawe mu kanyagahazi yatubwiye.
Yego, kimwe gusimbura ni nyinshi ngaha mu gisagara cya Bujumbura ndi ngaha ku mutako ariko gituma ariko ndabumva neza kintu. Niziko muri ko muranyumva ndabumva na gato yigeze.
Reka kumbure tugerageze kukongera ku murongo mu kanya kari imbere kuko twe turakumva ariko ndumva harimo induru muri telefone yawe. Urakoze Leo Cargo, reka twakire Diodone. Diodone wiriwe neza.
Wo mwiriwe neza.
Diodone?
Nani kujwi? Ego mindabumva.
Amahoro amahoro.
Nimore?
Ikibazo cerekeye kwiyungunganya nka nk'ugwaruka ukivuga kwiki kuri wewe?
Kimwe ndacumva kuko abo babikoze bakoze umugambi mwiza cyane. Bavye ko bishize hamwe kimisho ndagishigikiye nanje. Kimwe n'ukugwaruka hamwe hamwe tuza twishye hamwe tukaje mu mashira hamwe tukiyungunganya tugatanga uburyo bwe bwe dufise. Keze ko naho usanga mu buzima tukuyatahura n'indikizi basanga imitahe n'imito amakori kubura aho dukorera kubura abarufata mu mugongo zeze bibazo kenshi ubwo ko tuguma duhura nabyo muri buno buzima turimo bw'ubushomeri mu Burundi
ariko turafise mugenzi wawe ku murongo ariko aragerageza gusigura yuko hariho inzira hariho inzira yo kugerageza kuva muri ubwo muri ivyo bibazo naho nk'uko abivuze ikintu nk'umutahe kiba ari mu bintu bya mbere umuntu abakeneye kuronka ariko arasigura impanuro nyinshi yari karatanga mu kugerageza kwiyungunganya mu buzima umukurikirana ikiganiro aragufasha cyane
yego niko namukurikira
hari ikindi kibazo w'umufitiye cyangwa icyumviro
cyumviro kimwe nuko gusa cyo no mushigishira ko nuko yokomeza ibe ngombwa bagasigurira n'abandi bakaja handi bagasigura n'abandi kugira ngo babyingene nabo bo kuyifata mu mugongo bakabandanya bagakora muri buno buzima turimo
urakoze cyane
icyo numva no terera
urakoze cyane gose Diodone
yego namu makuru
nino sa muri iki gihe urumva ko ugwaruka rwinshi gumva rufise inguvu nke cyangwa intege nke mu kugerageza kwiyungunganya niki kindi kintu ubahanura kumbure baronka intege nk'izowe na bagenzi bawe mwaronse kugira ngo mugire aho mutanguriye muri aka kanya
murakoze afe muri rusangi
kugira ngo ugire uko intango cyangwa intambuko ya mbere nuko ubanza kuraba akarere bene bungu cereka abacyo kibazo yo banza karaba ahaherereye akaraba kintu abona yo yokora bifashe kubyo yaba yari cyangwa bifashe kubyo yoshobora kuba nkubumenye bafite cyangwa yorondera akaraba ikintu cyo bakibura ahaherereye akaraba umutahe cyo mutwara igifite umutahe munini inya ibanza akacyihoze ama igifite umutahe mutoya kaba ico yobanza guhera kubivanye na mikro yoba yarora nibyo kugira ngo uronke umutahe biragwana cyane gose ni nayo mpamvu ugize imana ukaronka na mutoya uteza ushoboka byose kugira ngo ntuhombe nguhombe kuko urete yuko nabo tuba turi aba badukikuje babona kume ngo bawarize bacye habanaho uhombye umunyagihugu nk'umuntu nyine atigeze ajya ku ishuri bacye babona kume ngo twiteze urubwaho bwacu kubera atabona kume ngo natwe ntituzi guharura ntituzi no guharura nyine
telefone Innocent iracitse ariko Innocent ikavuga ibintu bihambaye cyane gose byerekeye uko ugwaruka gwo kwiyumvira kudatangura ku mitahe minini minini kenshi abo tuganira nabo baravuga ko ntubacitse intege mu gutangura imigambi yabo kuko bavuga yuko atamitahe bafise ariko nkuko twabyumvise bamwe mu banywanyi bishwe rya Amerika bahamagaye hari imigambi myinshi idasaba mitahe myinshi akarorero umwe yatanze kugurisha amata kugurisha ibiharage canke hariyo nindi mitahe kumbure na inosaraza kugira icyo yongeye ko yerekeye kugurisha amainite utuntu twinshi cyane dusaba imitahe mike cyane umuntu agaheraho akagenda aduga umutahe ukaba munininya agashobora gushika ku migambi yiwe isaba imitahe minininya nyuma yaho yahereye hatonya Radishwe cy' Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tumurumvise ko murongo wa Innocent ucitse gato reka tumugarure ku murongo tumira mate turagaruka murakoze
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radishwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tanga ishaka ikiganiro ni muri isanga musanzwe mwumva buri munsi ku munsi wa Mungu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'ugwaruka n'umunsi turi kumwe n'umwe muri bo Innocent Nshimirimana reka arafasha ugwaruka kugira ibyumviro byo kwiyungunganya aho wewe yatanguye na bagenzi biwe umugambi wo kugurisha no kuhingura amasabuni ari mu ntara ya Gitega umugambi utangura neza ugenduragira utubazo hijya no hino ubu muri aka kanya bawushize haruhande bafise undi mugambi wo kugurisha imfungurwa z'ibikoko z'ibitungwa kandi babona nawe nyene uri kugenda neza Innocent katanga impanuro zihambaye Innocent turaronse turamugaruye ku murongo telefone yayo yari yacitse ariko Innocent mbere yuko umurongo ucika watanze impanuro zihambaye zerekeye ukuntu abantu bakwiye gutangurira ku mutahe muto muto kuko hari gihe umuntu yumva yacitse intege kuko icyumviro ciwe afise gisaba umutahe munini uravuga uti ashobora gutangura ku mutahe muto agaheraho akaduga hari kico kiburisho kintu nyene wavuze kuvyerekeye kudashaka kwitesha gaciro ntivyo bari bimwe mu bintu biboshe ugwaruka mu kudashaka gutangurira hato kumbure natanze uturorero kugurisha mainite kugurisha mata umutahe ukaduga byo bari kimwe mu nzitizi ubona wewe aho herereye mu gwaruka
ego cyane cyo kintu kirahakira kome mu gara kandi kibushe bese ubiye kubiraba mu bageni cyangwa no mu bandi bese arakubwira ati none hamwe nokora mfite mutahe ibihumbi jana ibihumbi jana mirongo itanu kome ngo nashaka gukora uriya vuba naka urumva usanga twese tugomba gutera imbere n'ibyo mugabo wese afite iyo ahera n'ahahera nicyo bituma ku mafaranga yose umuntu aba afite arashaka kuraba ahantu aherereye cyangwa ahantu atuye akabona ikintu gishobora kumuzanira amafaranga yo kuba arabaho yo kuba arifashisha bukebuke bishobora mbere kumushikana ku kintu gishobora kuguza umutahe kuko nk'uko nari nabivuga umutahe munini niyo tuba wifuza urabwira ngo ushyikirire wifuza no kuwutora bisaba yuko ubanza gukoresha uwo mutoya kugira ngo ubanze bwambere na twebwe twifuza muri cyane mu gatuza dufite mutoya twari umengo nyine tujya gutumara amahe twahomba tuhava twiteza isoni tugira dukigira amagene benshi twibaza nyine turi hamwe kuko bafite inka yahombye bayaguhaye ati ubu cyavuga ko utigeze mwigana gatoya yumva ngo tumenye n'ubundi bintu umengo uhagarika ubukombe muri makeya kuba uba wumvise abandi batanguje umuri menshi cyane rwose yumva bisaba yuko bwamberewe ufata yuko uri umwe utifata mu byinshi kuko wifashe mu byinshi urabye abandi n'amashuri warize usanga utegerezwa kuba kuboneka kumwe ngo ni ibintu nyine bigoye mugabo uragerageza ugatangura ukikuramo ubwoba ugatangura bidafatiye ku mashuri y'ubukristo cyangwa kubakubonye ufite ubundi buhinga mugabo ngo ukwiye kubikora mugabo ugafatira ahubwo kwaho nyine kuba mutari mutoya kugira ngo n'ejo ushobore kuronka n'ubundi mugenzi ushobora kukwigira akakugurana mugabo abona yuko uri kurakora ufite umutahe wa mbere kandi umutahe wa mbere wabonye ko utawuriye cyangwa utawononye birashobora ni cyangwa undi mugenzi akaza kugusahiriza akaza kugufasha ugasanga aregereye mu gihe abona yuko nawe uri kurakora
ofisi ishaka kandi wagize aho uhera birumvikana. Reka tubandanye ku murongo twakira abandi banywanyi duhere kuri Samson. Wiriwe neza Samson. Alo Samson. Alo Samson, telefone iramugoye gato. Tubandanye twakire Désiré. Wiriwe. Désiré, wiriwe neza. Duzi ijwi.
Yego, wiriwe neza.
Duga ku ijambo.
Ego uwo mugenzi nari naramumvise igihe akavuga ujya mugambi w'amasabune nari naryohewe wumva ko bigenze uko bisanzwe ni ibintu by'ingwane nawe nyine z'ubutunzi ingwane z'ubutunzi turimwo nawe nyine ko ibintu babiranguha biva ahandi iyo bimaze kuduga n'amashyirahamwe akomakomeye nka Brasil turabona ko bafise ingorane. Alo
mwiyi turakumva
bona bashyire bahindura bakajya mu bindi ahubwo bihindiriye neza kugira amahera nticaye ntawe ica kora na karoro keza ku bandi ku rundi rungano turamukeje rwose.
Ni byiza cyane rwose Désiré.
Wumva ngo tete umugambi urashyiramo n'ingwane zitegerezwa gushyika iz'ubutunzi igihe ubutunzi buhungabanye cyane igihe iz'umutekano bibaye nabi zose n'ingaruka mbi zituma umugambi wawe udatera imbere. Icyo gituma rero icyo gihe n'ibyo bintu byose bigize ushuraba ingene uhindura ni uko barindiriye neza ahako iyo bayashyiraho ubanze amahera yicaye ngaho atari kuba yarakoresha usanga ugumye uyakoresha nyine ariko arahomba kwa kundi naho utari kuba adaraza ugumuke neza ubwira nuko no kubatera intege nta mitima irashobora agomba kubasaba kuyinguheze hari umunyarwanda yavuze bijya se yayatanguje ishyirahamwe nk'iriya kiganiro ejo yayatanguje ishyirahamwe ryo gupima ubutaka bijya bapima by'ubutaka ko muzi uza nawe ukandosa inimero ziwe.
Désiré, turagumana telefone zawe turakurondera mu kanya tuguhe iyo informasiyo zabo. Urakoze cyane. tubandanye ku murongo ijwi rya Amerika. Twakire twagira Yezu, wiriwe neza. Gabanya radio yawe gato.
Yego, na iPhone.
Mhm.
Yego, ndashimye ikiganiro cyiza.
Mhm.
Ariko mu byukuri ngo bavuga ngo batangiye ku mutari 1800 by'amarundi yandikiye ari mu Rwanda.
Mhm.
Ndizi mu manyarwanda na amafaranga asanga 1800 n'ubwo ashaka kuba atagira neza cyane ko amafaranga agenda avunjanya.
Mhm.
Na amafaranga atashobora kubonwa n'umuntu wa ari we wese.
Mhm.
Mu byukuri nubwo bavuga ngo batangiye ku mafaranga angana gutyo, sa amafaranga umuntu wa ari we wese yabona yakora akazi gaciriritse ko asinga se kuba yabona kuvuga ngo umuntu ngo yata ahantu yavuze ngo umuntu atangira kumutari mutoya. Uyu munsi hari uburyo ubona amafaranga wava ngo ugiye gucuruza byonyine leta imisoro yayo wajya kureba asanga iri hejuru cyane. Kandi ndakeka si mu Rwanda gusa, ni Burundi mu rubyiruko bibaho, ntabwo ari u Rwanda gusa rusoresha. Sinzi rero hari uburyo wenda bari bafite burenze ubwo avuga, kuko ntabwo byumvikana ukuntu umuntu yahera ku mafaranga make ngo aratangira arakora, ntabwo ari ibintu byoroshye. Mutubarizaho bagiye bakora uburyo
wewe kuri wowe ukeka ko ayo mafaranga ari make cyane bitari gushoboka.
Ya ni amafaranga make cyane ntibyashoboka, kubera ko nko mu Rwanda ho ntibyanashoboka. Mu Burundi ho naho wenda nuko bishyize hamwe kandi no kuyabona si ibintu byoroshye, bishyizemo amafaranga aba menshi babasha gushora birabakundira. Ariko ntabwo ari ibya buri wese ku buryo bavuga ngo umuntu yabigiraho akagira icyo yakora.
Ariko hariho abatangura imigambi itandukanye, twagira Yezu, bahita kenera amafaranga menshi cyane. Buri mugambi none wo kenera amafaranga menshi cyane rwose, aho hoho nta n'umwe yatangura umugambi.
Akarorero nge ndakubwira, nigeze gushinga butike y'ibihumbi magana ya 250,000 kabona gucuruza umuntu buto butoya. Ariko uburyo uba utangije amafaranga make niyahandi abantu baza bakakwikopesha, kandi n'ibintu bisanzwe mu bantu ukabakopa bamwe bakakwishyura abandi ntibakwishyure. Icyo gihe iyo bigenze gutyo reka ivazi ikagusoresha mwaya amafaranga make ufite usanga urimo wakora uhomba. Inzu yaza wajya kwishyura umusoro w'inzu hanze umuntu aba afite ugasanga ntabwo bikunda. None ikindi leta ibivuga ngo umusoreshwa ngo mu Rwanda baravuga ngo bakwiye ngo basoresha umuntu ufite amafaranga acuruza miliyoni n'izindi ku mwaka cyangwa ku kwezi. Ariko ibyo babirenga usanga n'umuntu ucuruza utuntu dukeya washoye 200,000 cyangwa 1,000,000 mu isoko, wenda akajagari baragaciye basaba umuntu wanditse inyanya mu isoko washoye n'10,000,000 bari kumusoresha. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Leta wenda igira ivuga ngo imisoro yayo igabanuye, harasora abantu bifite bafite ubushobozi, ariko iyo utinye hanze y'amagambo bavuga ukajya mu masoko usanga ari ibintu bitandukanye cyane n'ibyo bavuga. Sinzi wenda mu Rwanda niba wazi cyangwa se ababizi nabo bagende babivugura, soro ugasorera na avoka bajyanye mu gatebo. Ntabwo ari ibintu byoroshye ibintu bavuga ku muntu. Hari ibindi bavuga nko mu Rwanda dufite ikigega bita BBF bya leta, ya mafaranga urubyiruko rufite imishinga. Imbogamizi zacyo kiriya kigega si ikintu wagenda n'amaguru ngo winjiremo uvuge ngo ngenda afite umushinga baguha amafaranga. Barakubwira ngo hari ahantu uhagezwa na banki uba ubereye umukiriya. Kuba umukiriya uragenda ukaba umaze n'igihe kirekire, leta banki yabona ari uburyo ufite akazi uverika neza amafaranga kuri konti, bakabwira bite kikagutangira umushinga ikakwishingira mu gihe udafite wenda nk'ubutaka watanga ingwate y'ikindi kintu runaka gifatika. Bakaba babikora. Ariko urumva ni uburyo buhambaye, ntabwo ari ubwa buri wese. Dufatire noneho nk'umuntu ubutarize udafite akazi kamuhenda byibura 1,000,000 wenda nk'180,000 y'amanyarwanda, ni gute yazabasha gukoresha ayo mafaranga mu buzima bwa buri munsi akagira ashyira kuri banki?
Ni ibintu birebire cyane, ariko umuntu niyo gucika intege yogerageza kwiga ubuhinga.
Ariko byo biragoye, abo bantu mu by'ukuri niba baranize kaminuza bayirangije, ariko ni muri kwirengagiza imiryango yabo yabashije kureka kaminuza. Uyu munsi twe twebwe amashuri yacu twayacikirije mu buryo bwo hasi cyane bugaragaza imiryango ibikennye hahandi ubutabasha kubona ibyo kurya uvuye ku ishuri. Urumva amafaranga 180,000 bashobora kuba atarayatangiriye ku mutahe mutoya nk'uko bivuga, ahubwo bagiye bayakura muri famiye zabo barayegeranya bishyira hamwe bashaka ikintu runaka bakorera. Ibyo ni ibintu bizawute kuba abantu bakora nka sosiyete babaramo bakora ikintu runaka birumvikana, ariko si ubushobozi kujyana muri sosiyete buturuka he?
Ntibyoroshye
kugira ngo ibihumbi 100 niyo bavuze 800 by'amarundi ndakeka
birumvikana ni nayo mpamvu
bangaye babona ayo mafaranga.
Birumvikana twagira Yesu, ni nayo mpamvu ibiganiro nk'ibi bikenewe kumbure abo mu ntwaro bakavyumva ibibazo bibahanze nk'ugwaruka, haba kubijanye n'imisoro, haba kubijanye no kuguruza amakonte mu mabanke, haba kubijanye n'ibibazo byavyo byose vya misi yose. Mwenye n'ugwaruka mukunguranya ibitekerezo mugashira hamwe ivyumviro na ni radio na nyene ni mu buryo bwo kugira ngo tubafashe mugirageze kwiyumvira ingene mwo kwisununura ngire mwo kwiteza imbere mu buryo butandukanye, kuko nkuko bivuze nta gucika intege umuntu yogira ahahereye hama umuntu akamufasha bivuye kukuntu aba yagerageje kwiteza imbere. Nkuko twabivuze n'abajejwe ibibazo nk'ibi by'ugwaruka baratwumva bakagerageza kubibafashamo. Urakoze cyane twagira Yesu. Reka duhakanya Innocent twagira Yesu avuze ibitari bike bijanye no mu Rwanda n'ibibazo bahura navyo, yagize n'amakenga y'amafaranga mwa mwaratanguje ko abona ko ari make cyane gose, ariko yarajanye n'umugambi mwari mufise.
Ndo murakoze cyane. Afite amafaranga umuntu akoresha umugambi, kuko umugambi wese urafite urugero rwawo, urafite guhera ku mutahe mutoya ntuhera nk'abantu bahera ku mamiliyoni umunyeshuri uhejeje kaminuza abanyeshuri ababyeyi bityo haza ku mujiri ubwo rero ku mutahe ugira ngo ushoboka ugira ihinguriro ry'amamiliyoni ubaza ko ibyo bintu biragoye cyane rwose. Nicyo gituma umugambi wose urashaka kuwufatira hasi hambere habaho ku rwego rutoya kugira ngo ushobore kubona ko wokwingunganya.
Birumvikana
kuko ariko aravuga ngo mutahe wacu ngo bari mutoya tegubwo tubone ubwa mbere, navuze ko mbere ya mbere twashobora kurizindu no kwifungurira hamwe no kutubeta mutoro tuba dukeneye duke ariko navuze ko tubonye ko niko biragorana twiyumviriye kubaza gukenyenya kugira ngo dukore uwundi mugambi, turabe uwundi mugambi, dutange uwundi mugambi nawo dusahiriza
n'ibyo mukeneye
gusumba uwo wundi wa mbere
mukaronka n'inyungu mukabandanya mukora, kuko ikitari cyiza ni ukuguma mwicaye atacyo muriko murakora.
Kandi ikiza ni ko umuntu ntawe atinya, hari n'abatanguza umutahe uri munsi yayo mbere byewe nabura kumenya ngo twari twagiriwe ubuntu turayaronka, ubundi umuntu yamayifuza byinshi mugabo ibyarose nibyo atanguza ingari mininya nibaza yuko abajeni tuduca intege umutahe mutoya wawurotse ntutinye ukagukura ikintu cyukoze yaba uguze amayinite gukora utundi tuntu duto bijyanye n'amafaranga uba ufise nta kabuza ko umuntu yotera imbere. Iyo ndabona ko umugambi uko amafaranga bangana yokose urashobora gutera imbere kandi birashoboka.
Nasatse ko turaja ku musozo w'ikiganiro. Muri make uwo mugambi mushasha mwatanguye kugurisha imfungurwa z'ibitungwa mwagumye hahandi nyene muracakorera hahandi nyene kubo bakenera kuza gukorana namwe canke kugura iyo imfungurwa?
Turacakorera ikibazo ntitwahinduye kubera tumaze gukosha inzu ba ufite avanse kandi buri umuntu amaze gufata ikibanza twahinduriyemwo nende navuze ko umugabo twawuhebye twabaye butenyenye niko twasha bibiyitse ni kuvuga ko twahinduye ikibanza dukorera hano nyene ha muri vire gerekereza nayi irondo ikintu rya panegoti mu Magarama nibaza ko haraboneka cyane kandi turizeye yuko abakiriya bazotwitaba kandi
turizeye ko urakoze cyane rwose. Uyo yari Innocent Nshimirimana mu gisagara cya Gitega mu ntara yo hagati mu gihugu cy'u Burundi, yafashe ugwaruka kwiyumvira uburyo bwo kwiteza imbere. Murakoze cyane rero mwese mwaduteze amatwi muri kino kiganiro cerekeye ubuzima bw'ugwaruka kuri uno munsi wa Mungu. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka. Ndashimiye Fatuma Karara yamfashije kwegeranya kino kiganiro n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndabifurize umunsi wa Mungu mwiza. Imana ibahezagire.